mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muyumva kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho ku rubuga rwa internet turi kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ikaze nshuti bakunzi, muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe na makuru ndabashikiriza ndi muhi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cha virusi ya corona. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu buragabisha umugambwe SNL kw'ibihano ruhasha bigiye gufatwa mu gihe batohindura ingendo bagirizwa yo guhohotera aho mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Bibuke ko iteko ryo amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo ya 122 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza. Twararonse umwanya ukwiye wo kuyamenyesha ubu hagezeho ijambo ry'igihugu.
Uyu ni Pascal Barandagiye arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu mugambwe SNL. Bo basanga ivyo leta iri kubikora kwera ubwoba bw'amatora.
Abo duhiganwa ubwoba bw'abakecheye. Nico gituma bariko barakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinize ngo ntibifuze kutubandanye kampanya.
Uyu nawe ni Agatongwasa, umukandida w'umugambwe SNL. Idonido yo nkuru co kimenyerekeye imvura y'imyuzura imaze guhitana barenga 190 muri Kenya n'amashure yongeye gutangura mu ntara ya Wuhan ahatangura ikiza ca virusi ya corona mu Bushinwa. Ni mukanye sase mube hafi ya maradio yanyu. Amakuru tubafitiye kuri uno mugoroba tuyahere muri Kenya, aho bamaze guhitanwa n'imvura y'imyuzura kuva mu kwezi kwa kane barenze 190. Inkuru ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Imyuzure y'amazi hamwe n'imisozi yasenyutse byarahitanye ubuzima bw'abanyagihugu bashika 200 byongera bikura mu ngo zabo abanyagihugu 100,000 mu gihe kandi byononye imirima n'amabarabara. Vyitezwe ko imvura y'isegenya yatanguye mu kwezi kwa kane izobandanya mu ntara zari zasindikajwe n'imyuzure y'amazi nk'uko ibiro vyo mu gihugu ca Kenya bijejwe ibihe vyabitangaje. Mu gisagara ca Budalangi kiri mu burengero bw'igihugu ca Kenya, abanyagihugu bategerejwe gukura ibintu mu mazu yabo yari yarengewe n'amazi bakoresheje ubwato. Umuvugizi wa leta ya Kenya Cyrus Oguna yavuze ko imyuzure y'amazi imaze gukura mu ngo zabo abanyagihugu 100,000. Yavuze ko igikorwa co kwimura abanyagihugu kije ciyongera ku gikorwa kitoroshe co gukingira abanyagihugu ikiza ca corona kimaze guhitana ubuzima bw'abantu 24 mu ico gihugu. Leta ya Kenya iriko iragarukira abo banyagihugu mu kubaronsa amazi n'ibifungurwa kandi yateye akamo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kabusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo abo banyagihugu baronswe udukingirizo two ku munwa no ku mazuru.
Ku mugabane wa Aziya, abanyeshuri bo mu gisagara cha Wuhan ahatangura ikiza cha virusi ya corona basubiye ku masomero. Fidel Niyongabo arabandanya n'ino nkuru.
Ubari bwa mbere basubira mu mashure kuva igisagara cha Wuhan ayikiza cumugera wa corona cyatanguriye cugaye imirimo yose mu kiringo cy'iminsi 60 kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ico gisagara cyasubiye kugurura imirimo mu ntango z'uku kwezi. Abategetsi mu gisagara cha Wuhan batangaza ko abanyeshuri n'abakozi bo ku mashure bose bategerezwa gupimwa imbere yuko bagaruka ku mashure mu gihe uburaro bwabo bwa pompwe imiti kongera urasukugwa. Abanyeshure n'abakozi bo ku mashure bambaye udukingirizo ku munwa bapimwe ubushuhe bw'umubiri bageze ku gwinjiriro rw'amashure yabo. Abo vyibonekeje ko bafise ubushuhe buri hejuru ntibemeregwa kwinjira. Abapolisi bari bacungereye ugwinjiriro rw'amashure. Mu bindi bice vy'ubushinwa amashure yari yugaye kuva mu kwezi kwa mbere yatangwe kugenda rugurura buhoro buhoro mu kwezi guheze. Mu bisagara vya Beijing na Shanghai bamwe mu banyeshure bagarutse kwiga mu rwiheze.
Tukivuga ku vya virusi ya corona, ubwinshi bw'abanyororo n'isuku rike biri mu biriko biratuma ico kiza kigwira mu busho bwo muri Amerika ya ruguru n'iyepfo. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Abategetsi muri ONU ntibavuze imibare nyayo, ariko bavuze ko ibihumbi by'imfungwa muri ako karere bagaragayeho virusi ya corona. Bafite ubwoba bwo kwanduzanya hagati y'abagororwa no kutagira ubuvuzi bukwiye ku barwayi byatumye haba impagarara mu magereza. Umukwabu uheruka no ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, aho bivugwa ko imfungwa 47 basize ubuzima mu mvururu zabayemo urugomo muri gereza ya Llanos muri Venezuela. Abagororwa kandi barishwe, abandi barakomereka mu myigaragambyo iheruka mu gihugu cya Peru na Colombia. Umuvugizi w'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu, Rupert Colville, avuga ko imfungwa nyinshi zagerageje gutoroka gereza kubera imibereho idahwitse muri gereza zo muri Mexique, Brazil na Colombia, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ONU irasaba amaperereza ku cyateje impfu no gukomereka mu mikwabu yabaye mu magereza. Irasaba za Leta gufata ingamba ziboneye zo kubuza virusi ya corona gukomeza gukwirakwira, isuku ikaboneka, hakaba gupima ku buryo busesuye, kandi abagororwa bakitabwaho mu by'ubuvuzi. Colville avuga ko umubare munini w'abarwayi ba COVID-19 muri gereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika uteye impungenge bitewe n'ubwinshi bw'abantu bafunze, baragera kuri 2,300,000.
Amakuru yo mu karere tuyahera muri politike mu gihugu cy'u Burundi, aho umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu wongeye kwagirizwa uguhohotera abanywanyi ba mukeba wawo CNDD-FDD. Ni vyagirije uwo mugambwe uhakana wivuye inyuma. Umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu Pascal Barandagiye ku ruhande rwiwe agabisha abatazohindura ingendo bose. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mu itangazo yashikirije abamenyesha makuru bataronse n'akaryo ko kubaza ibibazo, Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda. Aranegura ariko uko umugambwe SNL urongowe na gatongwasa uvyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu, akaba yagiriye ko atanga uturorero
umutsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama ku mutumba wa Rukore, komine Ntega, province Kirundo. Abanywanyi b'umugambwe SNL bategereye umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD baramukubagura mushikaho barasa n'umwami, hakaba hari n'umwe mubarashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu. Kwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine Kigamba, abanywanyi b'umugambwe SNL umutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba wa Saswe bakomeretsa urongo mbonerakure, ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama kuva ku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero, abanywanyi b'umugambwe SNL bakubise abaheruka kwinjira mu muryango CNDD-FDD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi, naho basambuye inzu y'icegera turongoye imbonera kure mu ntara, bongera bono n'ingoro y'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Kijyama.
Waramutse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero.
Turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze, aha ni muri yakoze zo konviti. Ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko, bibuke ko iteko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza. Twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha, ubu hagezeho bija mu ngiro.
Pascal Barandagiye asaba baburamatari bamusitanteri abarongo ya mazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza, abasaba ariko kubikora
anye n'ibihe turimo by'amatora. Amahoro n'umutekano niyo mutahe mukuru dufise, kuko ikarahara mu Uganda iracura. Aha rero turasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampanyi, cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano. Uganda yahundwa bakeza kuguma hafi bamenye ibiko biraba kandi batunganirize ababituye. Dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ibitagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira babatunganirize, abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'abavyeyi koko
barandagiye ivyo bimenyesheje inyuma ivyashikirijwe kuri no wa kabiri n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika bene muvugizi w'ushiranganje bw'umutekano aho bose bagoma batunga gatoke umugambwe senere yuko uri kurigenza nabi mu miyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatipfuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa
abo duhiganwa ubwoba bwa bakekeye nico gituma bariko barakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinyize ngo nibikunde ngo tubandanye kampanye ibi ndabivuga fatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa uburenganzira reka buguma ari uburenganzira nimba ata migambi bafite nibamanika amaboko babyemere niba babayifite nabo nibemere duhiganwe mugabo duhiganwe ata guhezanyayo nimba bashaka kubandanya batucinyiza igihe cyabaheranye
agatongwasa yaciye aboneraho gusaba abanywanyi biwe kwigenza neza kugira abakeba babo ntibaronke aho babakura Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Dutandukire igisata c'impunzi kivugwamwe abavyeyi bo mu ikambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batewe impungenge na bamwe mu bana babo baje kwiyerereza ku kiyaga ca Tanganyika muri ibi bihe amashuri amaze ukwezi kurenga afunze kubera virusi ya corona inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo
Bigirimana Musa n'umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda atangaza yuko kuva amashuri afungiwe kubera virusi ya corona batewe impungenge n'impanuka zishobora kwibasira bamwe mu bana bo muri iyi nkambi birirwa ku kiyaga cya Tanganyika basabiriza abarobyi abandi nabo mu mirima y'ibigazi
mu bihe bya corona ari ibibazo byinshi kuko urabona abana ntibaja ku ishure kubera ko bataja ku ishure umwe wese yisanga ari mu ibarabara ababyeyi nabo bigaca bibagora kubajera kuko mujya mwanya ababyeyi baja ku murima bahora barungitse ku mashure bakava ku murima basanga muhira none bagenda babasize muhira bagarutse ntibabazi yo bagiye usanga babagiye kwitanganyika canke mu byo konona ibintu by'abandi nkejo bundi hari umwana w'imyaka gera muri 6 imyaka 7 kubera ko umubyeyi yari yamusize muhira yasanze yagiye gucokoza inzuki aho begeka inzuki ziramujya twagiye gutabara undi mwaka umwana w'umwaka umwe yari yamukurikiye ezamuriye zamugokesheje urumva ibyo byose ni bibazo biboneka ko biriko birashika kubera ko abana batabafise aho baje gukinira n'ama espace arugaye abantu basanzwe bakora kwitanganyika barambiye ko ubuharuje n'uruza rw'abana benshi cyane ikindi nacyo bonyene barambiye ko hariya kwitanganyika ubu biboneka ko haruje n'uruza rw'abakobwa benshi mu ntumbero kugenda kwisumamwo biboneka ko hariho ibintu by'ubushurashuzi byagwiriye hariya mu buzo basanzwe barubatse hariya ibyo byose ni ingorane ziboneka ko baburiyo baja
Shimi Imana Asia ni umubyeyi wo muri village ya 5 yo mu nkambi yo mu Rusenda afite abana 4 asobanura ko kuva amashuri afungiwe mu rwego rwo kwirinda virusi ya corona bafite ikibazo cy'abana babo bicara babasaba ibyo bafungura kandi nabo nta bushobozi bafite
abana baratugora kubera nibiga bakaguma batubaza ibyo kujya n'ibyo kujya bidahari iyo bari ku ishuri na mitende kubera bariga saa 6 niyo bakaza kubaza ibyo kujya ariko ubazinduka mu gatondo bashaka ibyo bajya na saa 6 kandi ku mugoroba kandi bidahari uretse n'ivyo bacha baguma bazerera nabi mara bakavanga bakagenda mu Rusenda kwitanganika mara mu ruzi ngo bakoragenda kuroba mara bavamwe bagahura n'ingona
Joseline Ndayishimiye amye yuko abana be muri ibi bihe batari kwiga babyukira ku kiyaga cya Tanganyika bagataha nijoro.
Nukuri abana babayeho nabi cyane, bamaze kuba amayibobo. Abana birirwa kuri Minisco gusega icyapati kugira ngo babafashe, kubera ubufu bwaduze n'ibiharage bikaduga n'umuceri bikaduga, tukaca tubaho nabi, ukaca usanga abana barataye umurongo wa se na ba nyina, abana barabaye ba mayibobo mu kibembe, ukaca usanga n'ukuri zirabaye ingorane cyane.
Nubwo biruko muri ibi bihe abana batari kwiga, hari abo usanga bari gufasha ababyeyi babo imirimo yo guhinga mu mirima, abandi nabo imirimo y'ubucuruzi.
Muri iki gihe cya corona cyahindirwa mu isoko, ndiko nafasha ababyeyi kudandaza uburobe, barandandaza nka bitanu cyangwa bitandatu.
Mu gihe ababyeyi baba bafise akazi, ndabafasha akazi ko mu mirima. Njye naho narose akazi, nta cyumba ndi bukore cya nsubiramo mu makaye, nkasubiramo ibyo twize nubwo ari bike, abisubiramo nyene ibyo twize.
Bamwe mu bakorera urwego rushinzwe uburezi mu Rusenda bavuga yuko nubwo ari gahunda Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibifashijwemo n'ishyirahamwe rya UNICEF yatangije yo gufasha abana b'abanyeshuri gukurikirana amasomo hakoreshejwe radio na televiziyo, bitazabuza abana bo mu nkambi kujya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika, kuko imiryango yabo myinshi idatunze za radio kandi idahaza abo bana mu mirire. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Ijwi ry'Amerika rirabandanya ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri kahise na kubu mu karere k'ibiyaga binini na cane cane mu Rwanda, hakunze kuvugwa ababura ubuzima bwabo bivuye ku mibereho mibi. Ni mu ntumbero yo gukemura ico kibazo, Bwana Bigaruka Hubert, umwe mu bavuzi ba gakondo b'Abanyarwanda, bakoze umuti bise umurinzi UM akarongo ubusa 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 amajana 419. Mu kiganiro na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi, yabanje kumubaza amamuko y'ubuvuzi bwiwe.
Ubuvuzi bwa gakondo uriya mutinde kuwushyira ahagaragara, nagize ikibazo cyane ndwaye hypertension mu ntangiriro z'umwaka w'2000, simbaze gusinzira, hanyuma nza kugira igitekerezo. Nasanze ufite abo mu muryango bavuza imiti gakondo, navuga nka nyogokuru kera nabonaga yivurisha imiti ya gakondo arwaye nk'ifumbi n'ibindi, ndetse n'umukecuru wanjye ubyara nawe nuko, bose rero bakundaga kujya bivurisha imiti ya gakondo, nkabireba ndi umwana mutoya, ndetse bavura n'abandi bo mu muryango, ntabwo bivuraga bonyine, bavuraga n'abandi mu muryango. Ibi rero byatumye menya ibiti bikoreshwa mu kuvura indwara za gakondo, ariko hakaba hariyongeyeho n'uko kubera gukunda ubuvuzi bwa gakondo hari ibitabo nakunze gusoma cyane birebana no kuvuza ibimera, gukora imiti ituruka ku bimera byitwa phytotherapy. Ubwo rero byatumye ngira igitekerezo cy'uko nakora uwo muti kugira ngo nanjye ube wamfasha. Narawukoze rero kandi waramfashije kuva maze kuwufata umunsi maze kuwushyira ahagaragara kuri ya tariki nababwiye narawunyoye, ariko muri iryo joro nasinziriye neza sinajya nshikagurika, ndetse nashoboye gusinzira neza ku buryo na nyuma yaho icyo kibazo kitagarutse.
Kwita uwo muti umurinzi wabitekeje ute? Umurinzi ni kimwe mu byo wifashisha mu kuwukora cyangwa se hari izindi mpamvu?
Ni kimwe mu byo nifashisha mu kuwukora.
Kwa abantu se bakunze kwibaza ku bijyanye n'ubuziranenge bw'imiti abantu bikorera itari iyo bita ya kizungu, uyu muti wawe wa gakondo ubuziranenge bwawo buhagaze gute?
Mu by'ukuri ku byerekeranye n'ubuziranenge hari uburyo nagiranye amasezerano n'ikigo cy'ubushakashatsi cyo muri RST i Butare. Icyo gihe rero mwabukozeho ubushakashatsi, ubu nagiranye amasezerano nabo ku itariki ya 7 Nyakanga 2005, niho bawukozeho ubushakashatsi ahunga muri laboratwari ya IRST bunini rida byitwaga IRST bunini rida. Ubwo rero tumaze gukorana amasezerano y'imikoranire, bawukozeho ubushakashatsi kugira ngo barebe niba ufite ireme nyabuvuzi muri laboratwari yabo hari muri Butare bunini muri Huye, bakareba kugira ngo barebe principe yo bita principe actif, hanyuma barebe n'ibyo birebana na inokwite, barebe ko utangiza ubuzima bw'abantu, nabyo barabisuzumye. Ibyo byombi babisuzumira muri iyo laboratwa ya Butare muri RST, n'ibyo babisuzumira mu Bubiligi. Ubu rero basanze ibyo byombi byujuje, umva rero nta kibazo cyo kugukoresha kandi abo twagiye tuha ntangari ko yigeze bagiraho bisaba barabufataga bakamererwa neza bagasoma ibintu babo bagakora ibintu kuri busanzwe nta kibazo bafite.
Wavuze ko watangiye wivura noneho ugatangiye no kuvura n'abandi abantu maze kuvura babangana iki ugereranije?
Ngeranyije ni 2015 irenga umvashi kuva ku itariki 19 kugeza ubu ngubu 19 mata umwaka w'2020 kugeza ubu ngubu muri 2020 maze imyaka 20 n'icyo gihe cyose rero na nkuko navuze mwabivuze ngeranyije bararenga 2015.
Uwakenera ko umuvura cyangwa se hagakenera uwo muti yabigenza ate yagusanga he?
Uwakenera ko umuvura ni ukuvuga ngo aratelefona nyine aho dukorera yitwa Kagugu, umudugudu ni Kabunde ya mbere, akagari Kagugu, umurenge Kinyinya, akarere Gasabo, mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Rero kuri njye nkorana n'umudamu wanjye ufite icyemezo cya Agar Rwanda Network, ni ukuvuga ngo niwe nabishinze kugira ngo azatange uwo muti. Ndababwira inomero zanjye nize, inomero zanjye ni ukubanza umubare wa 250 teranya, hagakurikiraho 787 396 777 kuri Tigo ni ya mibare navuze, wa mibare navuze mbere, hanyuma hakajyaho 728 857 553 nabo umudamu wanjye witwa Aurelia Virginie 202 413 nabo afite Tigo ni 785 819 710. Hari amavuriro dukorana abiri, amavuriro gakondo abiri dukorana, hari ivuriro rimwe rikorera hariya I Kanombe ryitwa Ifumba y'Ubuzima, batelefona kuri ya mibare navuze 250, hakiyongeraho 788 537 327. Hakaba n'irindi riri igikondo nyenyeri hano mu Rwanda n'ubundi hano ahangaha I Kigali, ubwo ni ugutelefona 786 784 790.
Kugira ngo umuntu abe yakize, umuntu uvuye aba akize, afata uwo muti igihe kingana iki?
Ubundi nuza nk'uko tuwutanga ku bana mu minsi 6 niyo kwiri, mu minsi 6 umwana muto yafata akayiko k'icyayi mu gitondo saa 6 na nimugoroba, hanyuma kumara iminsi 6. Umuntu mukuru afata ikiyiko k'isupu mu gitondo saa 6 na nimugoroba kumara iminsi 6. Ariko nko ku bantu barwaye nk'indwara twavuga nk'umwijima, hypertension iba umuvuduko w'amaraso n'igifu gastrite, bakoresha ubu buryo banavuga ko bafata dose unique agacupa kamwe mu cyumweru kumara ibyumweru 3, hanyuma kandi noneho bakisuzumisha kwa muganga wa kizungu kugira ngo barebe niba indwara yavuyemo yagabanyutse cyangwa se bakize bakisuzumisha.
Noneho muri ubwo buvuzi ingorane wabuhura nazo watubwira ni nk'izihe?
Ingorane twagiye duhura nazo hari kubura uducupa twa militi 180 dukozwe mu birahure ambaraje anje, twakiyemo uwo muti kuko burya ambaraje zikoze mu birahure ni nziza kurusha izikoze muri plastiki. Tudukoresha plastiki ariko yayindi ikomeye, ariko rero tugasanga ibyiza ko waba uri mu ducupa tw'ibirahure. Ubushobozi bwo gukora umuti capacité de production nayo iracyari hafi cyane kubera ko tuwukora ku buryo bwa gakondo, nyine birumvikana bigatuma rimwe na rimwe habaho utubi de stock, ni ukuvuga ko hari igihe ushobora kubura bitewe n'uko abantu babushaka bagasanga bashize. Ibyifashishwa twavuga mbese bidushyira le moyen à mettre en œuvre, baba abantu, imari, tekinike n'ibikoresho, n'icyo gikorwa nabyo ntabwo bihagije.
None ubwo icyifuzo wageza ku batwumva none ahangaha mu gusoza iki kiganiro ni nk'iki?
Bo mu by'ukuri ni nk'icyifuzo cyangwa se nk'ubutumwa nabagezaho. Hari mu by'ukuri hari ibimera byinshi biri mu bidukikije Imana yaremye bivamo imiti itandukanye ya gakondo ndetse n'iya kizungu abantu barwaye bifashisha mu burwayi bwabo. Biragaragara rero ko iyo abantu kenshi na kenshi bumvise nk'imiti gakondo hari igihe bayitinya, nyamara ni imiti ivura rwose kandi gakiza abantu ikaborohereza cyangwa se bakanakira burundu. Akaba ariyo mpamvu imikoranire hagati ya ubwo buvuzi bwombi bwa bwa gakondo bwa kizungu ari ngombwa ko habaho imikoranire. Umurwayi wese wifuza gukira neza uburwayi bwe mbere yo gukoresha umuti w'uyu waba uwungu wa gakondo cyangwa wa kizungu yagombye kubanza kwisuzumisha mu buvuzi bwa kizungu kugira ngo amenye neza indwara arwaye. Noneho akabona gufata umuti ujyanye nayo neza neza mbese bikwiranye ari uwungu wa gakondo cyangwa wa kizungu kugira ngo noneho azafate umuti wose atajijinganya akaba azi neza ati ndwaye iki ngiye gufata umuti n'uyu ujyanye na ya ndwara ndwaye. Iyo harimo n'umuti wacu nahoze mbabwira twavuze mu kanya ubwo nawe akaba yawufata ariko azi neza icyo arwaye.
Batwibutsa za ndwara wavuze umuti wawe uvura.
Indwara uvura ni izi zikurikira: hari inkorora, ibicurane, gripe, umuvuduko w'amaraso hypertension, igifu gastrite, umwijima no kudashaka kurya abantu babuze apeti. Ibyo byose rwose ufasha abantu bafite ibyo bibazo. Ibyo bigaterwa muri rusange n'uko wongerera umubiri w'umurwayi ubushobozi bwo kuzirwanya, byanjye navuze bya renforcement du système immunitaire.
Izo ndwara uvuze ni indwara zitandukanye uburyo ubusanzwe indwara buri ndwara igiye igira mu buvuzi tumenyereye bwa kizungu indwara igenda igira umuti wihariye. Wowe uyu muti ni igipimo gitandukana ibiwukoze biba ari bimwe kugira ngo ugire icyo ukora kuri izo ndwara zose?
Navuze ko kubera ko wongere mu umubiri w'umuntu ubushobozi kurwanya indwara, niyo mpamvu ufasha abo bantu. Ubwo ufite mbese umwihariko yuko niba abantu hari maradi kuko n'abarwaragurika barawufata bagakira bagasubira mu buzima bwabo ubuzima busanzwe bakikorera imirimo yabo. Hanyuma rero nk'uko nari nabivuze uko bawufata, tuba twavuze ko ku ndwara zisanzwe ku mwana mutoya tuba twavuze ko afata akayiko ka k'icyayi mu gitondo saa sita nimugoroba kumara iminsi itandatu. Ku muntu ukuze ni gufata ikiyiko kinini cy'isupu mu gitondo saa sita nimugoroba kumara iminsi itandatu. Ariko twagera kuri bya bindi bireba n'umwijima, ibyo twavuze bya hypertension, ibyo twavuze bya gastrite byo mu gifu, afata agacuba kamwe dose unique, ni ukuvuga ngo kamwe mu cyumweru kimwe kumara ibyumweru bitatu nyukwi, hanyuma akazajya gukoresha kontrole tuba twabiganye twavuzeho mbere. Mu byo twakoze byose dukora uyu muti cyangwa se tunawugeza kuwawukoresha ni ari ukugira ngo tugire uruhare natwe mu gufasha abantu bafite ibintu by'umuze by'uburwayi kugira ngo mbese bashobore kuba bakwikora imirimo yo kwiteza imbere, ndetse ni uburyo bwo kugira uruhare mu gufasha abantu buryo butandukanye. Kuko mujye nagiye nkora kenshi nagiye nkora ibintu by'iterambere ry'icyaro, ariko kandi noneho ahangaha akaba ari ukuvuga ngo babandi niba mukorana biteza imbere ariko barwaye habamo ikibazo. Rero nabo ukoze mu buryo gufasha abantu atari kugira ngo mbonemo amafaranga menshi cyane n'indonke ibintu nk'ibyo. Ikindi ni uko bashimira cyane nanone ku buryo bwihariye radiyo Ijwi rya Amerika, radiyo yacu dukunda cyane Ijwi rya Amerika, ndayishima ku buryo butangaje. Nifuriza ishya n'ihirwe no kuramba kuko ifitiye abantu benshi akamaro ku isi yose. Ngashimira rero n'abatwumvise, abaduteze amatwi nabo ko baduteze amatwi, ndabashimira cyane. Nifuriza amahoro y'Imana.
Ndagushimiye cyane nawe Bwana Bigaruka Bibere kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi rya Amerika. Nkwifurije kandi nanjye amahirwe mu buvuzi bwawe. Urakoze cyane.
Murakoze cyane.
Arakoze mugenzi wacu je ni Mukankusi n'umutumire wiwe. Nino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Amajwi y'ano makuru yarahagarariwe na Edi Gwema, yegeranijwe na Fatuma Alimasi Kalala. Diane Nahazwe na yabashikije ndi mu rugi wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza cha virusi ya corona. Ndabikebanure ndabifuriza kururanirwa na huta.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.